Iyi mumva ni radio ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Niriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri, umunsi tuganira ku bibazo ubuzima n'iterambere ry'umukenyezi n'umwigeme muri rusange. Kaze neza mwese, muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Musi tugiye kuganira ahanini kuvyerekeye amagara yo mu mutwe, ahanini duhereye ku bibazo umukenyezi n'umwigeme acamwo cyane cyane muri imisi, aho tumaze imisi twumva abakenyezi n'abigeme bahura n'ibibazo byinshi cyane iyo bagiye gushingero mu bihugu by'Abarabu. Ivyo rero tukabaza duti, none ingaruka yavyo muri kazoza ni iyihe? Ingaruka yavyo mu buzima bwabo ni iyihe? Canke icabatumye bishira muri ibyo bibazo coba ari ikihe? Vyoterego umuti gute? Ndiniteka rero ryo kuganira n'abantu babiri bariko bakurikiranira hafi cyane iki kibazo cyaragishinga batari bake, haba mu gihugu no hanze y'igihugu, ku bakenyezi n'abigeme baje gushingero mu bihugu by'Abarabu. Umwe mu bakenyezi rero babikurikiranira hafi cyane nk'uko tubivuze rero, no mukenyezi aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Utah, ni Kanyange Suavis, akaba muri kino gihe ariko arandika igitabo cyiswe Modern Slavery, no kuvuga ubuja bwa none canke ubuja bwo muri ibi bihe bya vuba. Akaba avuga ahanini ku bagore b'Abanyafrika no kukuntu bari mu makuba n'ivyago bitavugwa. Turi kumwe kandi na Hippolyte Manirakiza, hakaba yakoze mu kigo cyo kuvura indwara zo mu mutwe mu Burundi batazira kwa Lojanti, yabikoze imyaka irenga 10. Ubu ajejwe abafurera b'urukundo mu bihugu vya Buraya, hakongera akaba ajejwe igisata kijejwe guharanira ineza y'abantu mwishira hamwe Fracarita International muri ico gikogwa nyene c'abafurera. Reka duhe ikaze abatumire bacu, mereye kuri Madame Suavis Kanyange. Kaze neza mu kiganiro muri isanga.
Okay. Murakoze Oriane kuntumira muri kiganiro. Jewe nkuko mubivuze nitwa Suavis Kanyange, nkaba maze igihe ndiko ndakurikirana ikibazo c'abakenyezi baje mu bihugu by'Abarabu.
Urakoze cyane. Reka twakire kandi n'umushinga nahe Hippolyte Manirakiza ari mu gihugu c'Ububirigi. Kaze neza mu kiganiro nawe muri sanga, tubahe kaze.
Urakoze Oriane, nkuko amaze kubisigura, je nitwa Furera Manirakiza Hippolyte, ngira benshi barabizi. Narakoze nyobo ndejwa amabanga yo kurongora kiriya kigo batagira kwa Rojante imyaka 11 ari mu Burundi. Nk'uko abivuze, njejwe abafurera b'urukundo muri bino bihugu by'i Buraya, hanyuma nkaba njejwe kandi n'igisata cineza y'abantu mu ishyirahamwe ry'abafurera nyine bita Fracarita International. Ubu rero mba i Buraya, ariko naranezerewe Madame Suavis anyagiye igikorwa yakoze mu Burundi, agadashima yuko twogisangira kugira dufashe abatari bake gutahura ibibazo bishobora kwaduka bitewe n'izo ngorane abakenyezi bagira baja muri ibyo bihugu by'Abarabu gukorera amafaranga.
Murakoze cyane gose mwese ku kubona mwafashe kano kanya ko kuganira n'ijwi rya Amerika kuri iki kibazo gihambaye cyane duhereye aho nyene muvuze Furera Manirakiza abakenyezi madame Kanyange yashoboye kwegeranya kaganira nabo reka twumve amajwi ya bamwe muri bo kubibazo bahuye navyo kubibazo bafise byabatumye bafata iyo nzira y'ukuja mu bigo by'abaro bubafata ubwo bundi buzima batari biteze reka tubatega amatwi
bamfashe nabi te bambwiro bambwira ngo gukora akazi k'umunzu kandi barangurishije ngiye shikira ahantu bikoko bamubika banyiminja ndakora ukwezi kwa mbere nirankakumbemba kwa kabiri kugera aho canje mu ngarabara ndava aho hantu kubera base kumpemba ngiye nyine n'ahandi mu yindi nzu ipapuriye naho mu yindi nzu igira kabiri nangaburira ashe amazi kugira ngo yakora mwitwa heti nta kimwe na kimwe cyo kurya abantu bambwira ngo nitwimene mu Burundi turabakene ngo rero ngo twajye kwa baca baho mba turi nk'abajya ikintu cyose kubura bavuye muri twaleti bwemene y'amazi mba ikintu cyose kigezweho ntugikore umurumujya wabo ufata nuko bigombeye icyo bashaka cyo bakoreshe nubwo atigenda aho zijyamba ukagura yoza nimbibwira ibi byose niwe ubikora rero si ahantu kwere yariya nawe gupfa kuyirukira si ahantu kwere Burundi nakabaje nyine ababishoboye natabaje abantu babwira ati burya genda gongwe umugarari wa hantu sinjya sinjya nka namaze yo kunywa bamufashe baca batera ububa umwana we yari yantwayeho baba muri Kenya bamutelefona amaze kumutelefona nyine amaze kumubwira ati abo bantu bunganiye abantu turabakeneye dutaraga gufata abarongo aba sadari Burundi umuntu ari kure batahe hari izi minsi itatu yari umusitari amubwiye yashatse kumubwira ati ya ejo uzamwiteguwe ugende iwanjye mu gusohoka bamwe nga dushyukica umutwara abantu cumi rero n'abasigaye nshutse ko bakiriho cyangwa baratuye bazi bameze nabi bagwaye nzarikiri bice ndetse mbere n'uko bakiriho batubwira ngo twafashe abeyi rero barankubise n'inkokora umuntu warapasutse baranshora n'imitsi banyicayeho umugongo jyewe yaragira igihe nakurikira mbere bambwiye ko iyo nabihaye nakuzaho kuna byara kuri inkoni yishe nakubiswe ajye kuba mbaye sinajya n'umubije kubera narakubiswe banyicayeho abagabo nka batatu banyije itwara mu bibiri umunwa sinjya ngikigumye kubera mu misaya nababaye n'ibintu basizemo narahwereye sinjya umuntu nakurikira ibuma kubera inkoni z'abarabu ndabona ndemba cyo mu bihugu by'abana naragiyeyo ngiyeyo barafashe neza ubwa mbere ariko maze gukora amezi atanu yace bitangira guhinduka dufuye iki amafaranga kubera nababwiye bahurire telefone amafaranga kuyungurira munyuma baca bahurira ngo tutakuguriye telefone uce utanamubwira ngo mwenda amara yanjye hanyuma je nitahire acavuga ntibishoboka aca batangurira rero ngaho gushiramo icyuka cyo kunyirukana bafata nabi bangagurira nabi urumva n'amahera ntibamenga barinze kuyampemba ari uko dushyize kuri ofisi ofisi nyine yari muri Saudiya aho twashyike mu kugenda urumva dushyizeyo baca bambwira none wamfasha n'ibiki ndababwira ingorane y'amahera maze kumpemba ari telefoni baranyuma kugira ngo ube n'abana basi baca bavuga rero igihe ari wo guma ngaha bavuga amara yawe rero bajya nyine bo kuri ofisi kubera ari abarundi bari yajya nyine baca bambwira wowe guma ngaha udeklara amara yawe ayo mahera rero baci bayama fagire byose barama ubuhanga acanga nje kuri polisi kuri polisi bayangira nayo ngacira ndiyitike amasubira muhira sinzi rero n'abandi bakeneye kujyayo ariko nayo uko atamahoro ahari kweri hariya afatana b'abantu urumva no kubagaburira nibabagaburira neza no guhemba nibabahemba ivuye ku nzira bamwe bagurisha abantu babwira yuko bazora babamahera une ikasanga bayabaye
aho rero tukaba tubashikirije amajwi y'abakenyezi babiri bonyene mu bakenyezi benshi cyane bahura n'ibibazo iyo bagiye mu bihugu by'Abarabu. Ego hariho abashobora kuba bagira Imana bagahura n'imiryango isa n'ibafashe neza, ariko abenshi bahura n'ibibazo bikomeye byo gukubitwa, ibibazo byo kudahembwa, ibibazo byo kugurishwa nk'ibitungwa, ugasanga biteye ibibazo ku rwego rw'ibihugu, ku rwego rw'imiryango, ku nzego zitandukanye muri make. Reka mbanze ntempere kuri Madame Suavis Kanyange atubwire icyo gikorwa uko yari yagiteguye kwegeranya abo bigeme n'abo bakenyezi kugira ngo bashyikirize ibibazo byabo ku rwego rw'igihugu mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma umushingantahe Furera Manirakiza aratubwira bimwe mu bibazo aho biba byahereye, ukuntu bigenda biragerageza gukemurwa ariko ugasanga ntibikemuwe. Madame Kanyange, tugire muri make icyo gikorwa cyo kuganira nabo bakenyezi cyatanguye gute, cyagenze gute?
Jewe murakoze Oriana. Jewe uko byatanguye nuko akazi nsanzwe nkora hano nakazi nyene nduwo bita umusosho weka, no kuvugana nkora ibintu byo kuvura nyene indwara zo mu mutwe, aho ibyo nsanzwe nkora mu kazi ka misi yose. Ariko byavuye ko nagiye mu buruhuko, ndetse gusa ko numva nk'uko mwese mu byumva mu nuvuga nti mu maradiyo kuri interineti aho tubona abakenyezi bahohoterwa, ati ngiye rero i Burundi niho niyumviriye ko ibyo ari byo byose nuvuga mu iteka Imana yampaye ko kwiga ibintu bijyanye n'indwara zo mu mutwe, reka ndabe yuko nohura n'abakenyezi hanyuma baciye muri ibyo bihugu. Hama narahuye n'abatari bake ndagira icyo bita interview, ndagira ikiganiro kugira ngo ndabafashe gutegera ubuzima bagiye baracamo nk'ibyo twita terapi hano. Ni hanyuma maze rero kugira icyo kiganiro niho navuze ki reka ndabafashe mu byo bokwita advocacy, mu kuvuga kugira bavuge ibyabashikiye, kuko iyo uri kuravuga ibyagushikiye biratuma ni nko kuvura umutima wawe. Rero nicyo cyabintumye nca rero ntangura kubashyira hamwe kuganira nabo, hanyuma kubwira turabe yuko koko kiretse ko bokenera kuvuga nti kwivuza kugira ubwo bubabare bagize bushobore kugabanuka naho bigoye kubyohera kubera ihohoterwa bagirirwa, mugabo kugira ngo dufashe n'abantu bakiri bato abandi bagore kugira nabo ntibazoje mu bibazo bagiyemo. Ni nacyo gituma rero niyumviriye gukora ibikorwa ndiko ndakora gushika uyu munsi. Murakoze
cyane rwose. Furera Manirakiza, wewe warakurikiraniye hafi ingene indwara zigenda ziramera nabi ku muntu abasanzwe ari umuntu akomeye atekanye ariko bigahinduka. Muri iyi minsi umaze iminsi wumva ibibazo by'abakenyezi baja mu bihugu by'Abarabu, baraburirwa bakabwirwa yuko ibintu bimeze nabi hariya, ariko nk'uko wagiye urabyumva wowe ubona ikibazo gihagaze hehe neza na neza ku bakenyezi n'abigeme babandanya kugwa muri ibi bibazo?
Urakoze Oriana. Jewe icyo kibazo c'abakenyezi baja gukorera amafaranga mu bihugu by'Abarabu naracumvise cyatanguye kera ntaraza n'ino iburaya ubundi, umugabo sinaronsa akanya ko hari icyo nokora cyane cyane kugatura icyo kibazo ingene kimeze n'ingene gishobora gusindikaza amagara y'abakenyezi, amagara yo mu mutwe, kuko muri icyo gihe naciye nza kuranga gutuma ino iburaya, ariko rero nagize amahirwe Suavisi arandoda Suavisi twari tuzinajya ariko twarukana kumva na kera, hanyuma numva yuko hari icyo ariko arafasha kugira ngo kabivuze afashe abo bakenyezi bari muri izi ngorane. Jewe nanezerewe cyane kuko naciye ntangura kwiyumvira igituma aba bakenyezi bajayo kugira ndabe n'ingene imibereho yabo imeze n'ingene amagara yabo yo mu mutwe cyangwa amagara muri rusange ashobora kumera, hanyuma nta niyumvire yuko kandi nibyo aba bakenyezi bafashe ingingo yo kuja hariya mu bihugu by'abarabu gukorera amafaranga kuva yuko hariho ikibazo bafise ikibazo bafise cyo kubaho nkuko mwumvise bariko barabivuga babashaka barabe yuko dira ikibabeshaho kugira abo buzima bwabo bushobore guhinduka neza batera imbere bashobore kwifasha bunge bafashe imiryango yabo icyo nicyo cya mbere kibajyanayo mugo nkuko mwabyumvise bashitseyo bagira nuvuga ibibazo bikomeye cyane ubuzima babamo abumvise hanyuma rero niyumvira bagarutse iwabo naho bakashikaho bacabaho gute rero nkuko mu bice cyangwa benshi babizi ngiye ngaruka kuri ku ndwara bashobora kugira cyangwa ku bindi bibazo bashobora kugira bifatiye mu magara mu mutwe cyangwa muri bya ibibazo bimwe bita sesereza mutima ibyo ntibyobura kuko tuca dufatira ku ibibazo bagize kugira bafate ingingo bajye gukorera ayo mafaranga hariya hama bakabonaho bakagaruka uca wiyumvira rero ingene babayeho kandi musanzwe muzi yuko umukenyezi mu Burundi afite ikibazo s'abantu bakunda kukivuga barahisha kandi noneho naho guma kukivuga abacumvise ko bafite ikibazo umenga bagifata nk'uko ari ikibazo gisanzwe nkakica umugabo yoba afise rero nk'uko mwumvise byabaye bivuze narumvise bamwe yuko bashitse mu Burundi barabinuba bamwe bakaba nibaza yuko babatuma kuri toki bati nakora ibikorwa biteye isoni bigayitse n'ibindi mucamuzima sinda kudondagura ibyo rero utawumva yuko umukenyezi n'ibibazo yagize ntashobora kwiyumva ahubwo aho kumva yuko yari kararondera ingene ubuzima bwiwe yo gufasha kugira atere imbere wumva yuko asubira inyuma rero atabura yakira na yamira kuko nta muntu abikimwakira bose baca mu twima kuri togo ati urya n'umwe yari mu bwoko by'abarabu hama rero ugasanga arigunga kandi nahabuze wabibwira nk'uko ya swavista yabitubwiye ariko nkashima uyu ikikorwa swavista ariko arakora cyangwa abandi ko barakora kugira ngo abantu babegeranye bashobore kuba hagateka babumvishe yuko ubuzima bwabo bukifise agaciro naho nyine baciye muri ibyo bibazo ahubwo bakwiye abantu ngo bafasha kugira ibyo bibazo baciyemwo bashobore kubivamo kuko uko baronka babafasha cyangwa uko barongera ibiyugura ngo bavuge niko nk'uko swavisi abivuga agakira n'umuti hari umuntu afite ibibazo avuze arakira niwo muti wa mbere yiyuguranye ntavuge abariko arwara gusumba urugero cyangwa ntaronka n'umuntu umufasha kuko bavuga mu kirundi ngo iwuza ukira indwara arayirata utayirase rero ushobora gukira wumva rero yuko nibwo bikomeye cyane ariko rero cyane cyane tugasaba ababegereye imiryango yuko bafasha kuko bari bagiye kurondera ubuzima bari bagiye ngo bishore muri izo ngorane zose rero niyo bagarutse abiwacu bakwiye gufashwa kandi mwumva yuko nabo babaye bagiye kugira bagaruke bitangire abiwabo bitangire imiryango yabo rero baguye mu ngorane batazo bateguye bari bakwiye rero gufashwa kugira amagara yabo muri rusange asinzikara cyane cyane amagara yo mu mutwe kuko amagara yo mu mutwe asinzikara biciye muri izi ngorane z'iminsi yose tugira ingorane twabayemo turondera gutora inyishu twebwe nyine cyangwa dufashwe n'abandi ntituzironke cyangwa naho tukazitura ukutariko hamba rero tuguye mu ngorane murazi yuko umuntu wese ntafise ingufu zo gutora zo kugendera mu bibazo ngo agire ingufu ibyo bibazo ntibimugirire nabi ntitufise nuvuga ingufu zimwe hariho umwe agira ibibazo bikaca bimushira hasi cyane kurusha uwundi n'uwundi ashobora kugira ibibazo akagira gucumbagira buke buke ariko nabo nyine yatamufashije inyuma y'iminsi ashobora kugira ibindi bibazo bijyanye n'indwara zo mu mutwe cyangwa akagira bya bibazo bikomeye bita gusesereza mutima bishobora gutuma umuntu ajya mu kabumbe gakomeye rwose
akabongi gakomeye rwose koko kuko nk'uko madame Kanyange yabivuze igitabo ariko arandika cyiswe Modern Slavery ni ukuvuga ubuja bwa none ubuja bwo mu bihe bya none kuba mu buja birafise ingaruka yavyo. Madame Kanyange, none mwebwe muriko muragerageza gufasha iki kibazo cy'abakenyezi baje mu bihugu bya Buraya, mwahisemo kuvuga aya makuru atavugwa, mubona iki gitabo muriko murandika muri benshi mukorera ku bibazo nk'ibi by'abanyafrika kazi bariko barahura nabyo, ni kuki mu mico ya kinyafrika bitariko biravugwa cyane muri iki gihe twumva yuko biba cyane?
Jewe nibaza muma nkozenye mu marosherche ndiko ndagira nsanga koko urabona yuko ibihugu bya Afrika twarakolonijwe, turagira ikibazo cy'abakoloni guhera kera, hanyuma rero ugasanga ibi ingorane twebwe abagore b'abanyafrika tugira cyangwa ibihugu bya Afrika amakungu ntabyitayeho, ugasanga amaroregwa amakuba duhura nayo amakungu ntabyitayeho, ugasanga kumbura ingwano ziravugwa zirava muri Afrika, ugasanga amakungu ntabyandika, hanyuma haba kagorane gatonya mu bihugu biteye imbere, ugasanga amakuru yasitamiranye hose. Urumva nibaza yuko ari ibyo bituma ibyo bintu bitavugwa, ariko jewe mu gikorwa numva natanguye igikorwa cy'uko nusaba ntereye ku bakenyezi baba hanze n'abakenyezi baba mu Burundi kubatumirira bose kugira ngo dutangure umwe wese ahere ku muryango wiwe avuge ingorane abo bagore abo bakobwa bahura nazo mu bihugu by'Abarabu, kugira twese jewe ntangure mu muryango wanjye n'abagenzi banjye nzi mu gihugu n'abari hanze, ndababwira ati mubwire abantu banyu ho bari hose murabe kuko icyo bita nyene ubugizi bwa nabi muri ibyo bita modern slavery ntibiri gusa muri Afrika, gusa muri Afrika ni byinshi kubera kumbira ubukene mugabo nungaha muri ibihugu biteye imbere birahari, human trafficking ibintu byo kugurisha abantu birahari murabyumva, si ibintu agaseseswaswalumuli birahari hantu hose. Rero ni ukuvuga yuko umukenyezi wese ahari cyane cyane afise umwana w'umukobwa mu nzu twari dukwiye gutangura kubigisha amabi ari inyuma y'ubugizi bwa nabi buri au niveau international. Rero nicyo jewe mbona nuvuga kuri icyo kibazo mumbajije Oriana, nibaza yuko ibihugu bya Afrika amakungu atatwitayeho, kugira rero kandi nuvuga ni ushaka gukira indwara uragirata, jewe simpera gusa mu bihugu bya Afrika, aho nshaka kubwira abantu badutwara mu bihugu bya Afrika ati reka twicarire iki kibazo, mugabo mu gikorwa nkora nandikira n'abashingamateka abo ngaha mu gihugu cya Amerika nk'abantu jewe abashingamateka baduserukira, ndabandikira ndababwira amabi akorerwa abo babyeyi abo bamama abo bakobwa mu bihugu by'Abarabu. Maze kwandika makete menshi ubu rero naciye mboneraho nugurura n'icyo bita website, ni ukuvuga ku buhinga bwa none, aho ngerageza nkaza ndabivugira ko nabyo, aho rero ndaza kugerageza nze gusangira inoze inovuga nti linki sinzi uko mvuga mu Kirundi, namwe nabwiye muce muyigira yego muze kubona iyo website yanje, hama nibyashoboka ko mwoca mwifatanya nanje, uwo shaka kwifatanya nanje hariho ahantu ashobora abonye kuri iyo linki ashobora kwandika avuga ati genda shaka kwifatanya nawe. Ndahaye karibu abantu bose bashaka aba bagabo baba bagore baba bana b'abakobwa bashobora kuvugira abandi, ndabahaye karibu kugira twifatanye kugira ngo koko tushobore kurwanya novuga nk'ikiza sinovuga ko ari ikiza kingana na korona, mugabo ni nkacyo kimwe genda yita ko ari iyindi korona, kuko ibi bintu biratwara ubuzima bw'abantu, hariho abantu bishwe hanyuma kandi mucyo nongereho kuko nashoboye gusangira inimero yanjye bita WhatsApp n'abagiye muri ibyo bihugu by'Abarabu nabo baca barasangira iyo nimero n'abakiriyo. Rero gushika n'uyu munsi ndaronka amamesaje ubutumwa bw'abagore bari hariya anyi bansaba ko nobafasha, nkaca nanjye icyo nkora nca ngerageza nkabakoneta no kuvuga nkabahuza n'ama organizations ari ngaha muri Amerika afasha kugira abantu babatahane ndabikora kandi numva vraiment binezera ko twogerageza tugakingira abo bagore bagazoshobora gusubira mu gihugu iwabo bari bazima baticiwe mu bihugu bya Barabu kuko benshi iyo bariko barampamagara baba binyegeje ahantu baba bapfunzwe urumva ko ari ibintu biteye ikigongwe n'ubwo saba murakoze
yego murakoze cyane mu ntumbero yo gushimika no gushira habona ibyo bibazo byabo bakenyezi bacamwo reka twongere twumve abandi mu bakenyezi wafashije kwegeranya kugira ngo bashinge intahe zabo bashire habona ibibazo byabo reka twumve nabandi muri bo
Kwanza mshika mudi yangu sana ndio kweli mtamu saba nani bosi wangu atakuja kwa wakabo baada ya nabago mimi gukora kazi kwa mtamu bacha bantu ara ku mukobwa wiwe akora ubwo ku mukobwa wo kirega aho bakangira ku mungu we nakora jenga cyane babaza none ndaje gukora mu nzu munani bakambira gutegereza gukora cyo cyakuzanye ukwezi kwa mbere guheze bamaye amahera bajya munani ndababwira icyo wandungitse kwe mbere mama ko mushobora kumagira natare mayari yari ko mbaye amahera bajya munani ngo naya nyene bose wanjye kunye bamutelefoni naje mbona je n'agapistori kamaze kuzana agapistori ashaka ngo urayatora nayitora ngo cyangwa umuntu agakurikire ngo mu mutwe cyane avuga abana adapfuye nta kawuzi cyane avuga abasirimu nyongere n'ibyane kujana wote la kushinda hako. Arashira kujana. Na telefona wa mama ya tumi sumuli Kenya na vimo kina. Achana ukagoni uihanga ni muko njeni. Kuna matari chenda wakwe ngoni meeshi. Ukona mudire enda. Kuna ayo njeni. Kagumanga. Na ugari kwa kazini keshi. Bagumabazi wara. Na handi hakora. Bagu suwe mkutu wara handi. Muzo chuturo kauja mwibarabara. Ndamba zishobora gutoroka kuko bafisi mwongo ngo cyabandasa ngo emera rero ngo ukuru ko nyene ndaba ni umugose akacazane mwongo umva nakumye kuri ubwo buzima kuko nabona ahanye nanga ni gufa nta kindi ndetse gukora injya ibama kandi bacha bahamagara bose acazana agapistoli aca nini utari ku rupangu nabo zishobora kurutaruka rwari rureba yari etaje aca nkuma ngaho uyu munsi rero hazaba kemera kandi ni ngombwa ko tuzobiye ndabwi mu iganirira acarambira ngo yige mutuherekeje gihe mutucu cy'umugire niho bacho kutura bahaje gisohoye amabwagize bagishije mu modoka yo nacyo ndongera umwanya nje ndongo kandi nduka kuko se shakira aho no kushira kwa
murumva ko nk'uyu mukenyezi yahuye n'ibibazo bikomeye cyane by'ugushigwa kw'inkoho avuga ati udakoze turakwica bakamubwira yuko amafaranga yemerewe bitazokunda azoronka ari munsi y'igice cyayo ngarutse kuri Frere Manirakiza akaba nawe docteur mu byerekeye imishahe y'abantu yarabikurikiranye imyaka myinshi cyane yaragerageje gufasha abantu imyaka itari mike mu Burundi uwogerageza kudufasha kumva ingaruka z'ikibazo nk'iki umuntu aba yagize cyo gutotezwa kugushigwa kw'inkoho agakubagurwa mu myaka ikurikira yaho abameze gute mu byumviro byiwe mu mushaha wiwe hama igice cya kabiri cy'icyo kibazo abari mu kibano ko twumva ko benshi bagenda batahuka mu Burundi abari mu kibano bo mufasha gute bogerageza kumubungabunga no kumugerageza kumugarura ku muvyumviro no mu nyifato nziza batamutonetse canke batagerageje kongereza umubabara aho yarasanzwe ofisi
urakoze Oriane aba bakenyezi baje hariya nakubwiye yuko babagiye bafite ingorane bakaba bashaka yuko izo ngorane bizitorera inyishu mugabo rero nk'uko wabyumvise za nyishu baba ariko bararondera ahubwo zizamo ibindi bibazo no kuvuga yuko ni kibazo kica kica ku kindi kibazo hama rero nkuko wabyumvise bakabura rero ayo bacira nayo bamira kuko nkuko wabyumvise babura ubafasha hanyuma rero utuvyumva yuko bya bibazo bitangura bikabajya umutima bikabasesereza gushika aho nibaza yuko bamwe bamwe singira ntabwo kwiyumvira kuko ntabona bonye swabisi we yarababonye ariko nibaza yuko bafise ibibazo bikomeye cyane gose novuga bya ibibazo bitasesereza mutima baraseserwa mutima bakabura ingene bagira cyane cyane babagarutse iwabo nkuko babivuze cyane swabisi yabimbwiye imiryango yabo ntibakira ntibakira kuko bacabiyumvira yuko ngo bagiye gukora ibikorwa bimwe bigayitse gose kandi no humvise bavuga bacuwe wozimbwa ngira ngo bacavuga n'ibindi bisumba n'ibyo urumva rero yuko bya bibazo byabasesereje mu mutima bica biguma byiyongera iyo bataronse ubafasha kugira ngo babiserure birashobora rero kuzoba byinshi gushika aho bivamo n'indwara zo mu mutwe canke n'iyo ataba indwara zo mu mutwe bikaba nyine bya bibazo byovuga bango ni bakora kabonge ugasanga arigunze ntawabibwira ugasanga arinyegeza ugasanga ari ubuzima bwiwe bwose burononekaye bifatiye kuri izo ngorane rero icyo noshima kandi mbona gikomeye rwose mfatiye no ku migenzo nzi yo mu Burundi ibibazo nk'ibyo kera byaragora kuvurwa ariko urumva yuko ubu abo bakenyezi bashobora kuronka bavugira bakavuga icaba ikibagoye hama bakaronka n'ababafasha kugira bishike kure nibaza yuko yo babatari tutariko turatera imbere cyane nk'ubu ubundi tuba turiko turagira ikiganiro kugira bazotumve kuko abagenda bakakorerwa amabi yose ntagire iki kivugwa na kimwe ariko urabona yuko ubu bariko baravugwa kandi arumvise no mu Burundi bamaze kubyumva novuga yuko barahagurutse ikibazo barakigira icyo wabo barafasha kugira abo bagore bashobore no kuva hariya bagaruke mu gihugu urumva rero yuko ubu novuga yuko bakenyezi ariko bararonka ingene bafashwa kugira bashobore kwivugira cyangwa baronke n'abavugira baronke n'ababafasha nicyo gituma rero wumva ibyo byose biriko bishobora kumenyekana rero ni intambwe ariko twosaba yuko umuntu wese ahari cyane cyane abifisemwo uruhare bo bafasha cyane kugira ahubwo babivuge uko babivuga niko bakira kandi bagafasha n'abandi bashobora kuba bakiriye bataraza batararonka ingene bashobora kubivamo kandi bigafasha n'abandi bashobora kuba ariko bariyumvira yuko bojayo ngo kugira barondere ubuzima yuko ata buzima buriyo rero nk'icyo warumva giti none mu miryango bica bigenda gute bo bafasha gute biroroshe uwo muntu afite icyo kibazo umubaye hafi akabona yuko utamuhari ivomo ariyumva kujya kwiyumva rero akubwira ibyiwe hanyuma niyo ataca umufashije yaramaze gusindika cyangwa agwaye ariko urahita ukamutabariza ukavuga ati aha ndafise umuntu afise ibibazo ibi n'ibi n'ibi hama bagaheza bakamufasha kuko swavisi yabyumvise kuko ari abandi babimubwiye rero urumva yuko swavisi arambwiye yuko yabonye yumvise umwe ubundi azana abandi barahava baba benshi gushika ahabwira ikiganiro cy'abantu benshi bose gushika n'abafasha kugira bashobore kwiyugurura bajye no kuri televiziyo bavuga ibibazo bagize urumva yuko ari kwigwa ikomeye jewe uwo ni umuti wa mbere w'uko ibyo bikorwa bivugwa hama rero swafi twakivuganye ati none twogira gute aba bafise ibibazo bimaze kubasesereza namubwiye nti ngo hakwiye yuko umuntu arondera ajya mu byajya abahinga bize ibyo imibano abapsikologi cyangwa inyifato kugira ngo babakurikirane babaremeshe abo bazobona ahubwo bakeneye n'imiti aho ushobora kurwara bijyanye n'ibyo bibazo yagize hanyuma akaronka umufasha kugira ashobore kuronka umuti umufasha muri ubwo burwayi yagize bityo bizo ngorane urumva rero ni igikorwa gitanguye ariko novuga isemo ya mbere ni yuko kimenyekana bakavuga bakaronka aho bavugira bakaronka n'ababafasha bakabumva hanyuma uzogira ikibazo kirenze akaronka n'abamufasha kandi rero ndashima icyo gikorwa muri ko murakora mwebwe na cyane cyane kuri mu bamenyesha makuru baracumva abantu kandi bazokimenyesha abandi hanyuma rero na ni nuko ari kikugwa ciza swabise rikarakora cukura abandi kwegeranya abandi umufasha kugira abo bantu bafashwe uzosanga ari benshi cyane bakeneye ibi gufashwa kandi najewe namwemere yuko njo ibyo ko ari kandi bibigira abandi kugira tumufashe turabiyuko abantu bariko bagize ibibazo bato batubandanye bamirwa naba ubwo twobafasha kuko turavukana ni bene wacu ni ba nababyeyi bacu ni bashiki bacu turabe yuko twobafasha muri tubarokore muri izo ngorane barimo urumva ni kibazo cya twese kandi dusize ingufu hamwe twese ibyo birashoboka yuko tubafasha nabo bakomeza bakagira iteka abandi bakenyezi nk'abandi arundi bene wacu bari mu ngorane icyo nicyo kinini cyane dukeneye kubafasha
ego cyane murakoze cyane kubijyanye no kubafasha turazi neza yuko hariho nibigo wafashije gutangura mu Burundi kumbure uza kutugira mu kanya kari imbere ingene mukora n'ingene muri komaragerageza gufasha abakenyezi nabigeme n'abandi babitura kuko turazi yuko hariho ibibazo by'uko benshi mu Burundi badakunze kwitura ikigo cya Rojanti kuko batinya yuko bahava bitwa nk'abasazi mu kanya kari imbere muraza kutubwira ibijyanye n'icyo kigo twumvise muri ko murafasha mu gihugu cy'u Burundi reka mpindukire gato kuri madame Suavis Kanyange atubwire nk'uko mwavuze uguserura birafasha madame Suavis iyo muri ko muraganira nabo bakenyezi nabo bigeme kenshi barashaka kwatura barashaka kubabwira ikiri ku mutima ikiri ku byumviro byabo bavuga iki iyo muganiriye abo mumaze kuganira bavuga iki kuvyo baciyemwo kuvyo bipfuza no kuvyo biyumvira
murakoze Uriana jewe ikintu ca mbere mbere uko nishura ico kibazo cyane ngira mpereko nuko abo ba bene wacu nyene bari mu bihugu by'Abarabu n'abavuye yo bari Burundi kumbure n'abari mu nzira bashaka kugenda icyo nashaka kubabwira nashaka kubabwira yuko bukwiyumva amahoro bwa mbere kuko nta muntu nta kibi kirimo nta kibi bariko barakora nta nikibi bariko barakorera umuntu umwe kiretse gushaka ubuzima kiretse kuza gushaka ubuzima hanze cyangwa kiretse kugira umuntu urabona n'umubyeyi ukaba utabona akazozi imbere uko umugaburira abana n'ugufisa abana twese twokora icyo bariko barakora kugira dushobore kuronka akazoza icyo nicyo kintu cya mbere hanyuma nashaka kuvuga ati iyo uhuye nabo bakenyezi experience yanjye igihe mbuye nabo nasanze ahubwo ari abakenyezi b'umutima buzuye urukundo buzuye gukundana kuko mu bisanzwe udafise urukundo udafise gukundana ntushobora kugenda ngo ugiye gutarataza ubuzima hanze ni ukuvuga yuko ari abakenyezi koko kandi b'abakozi icyo nicyo ni kintu nabonye bwa mbere iyo rero mwicaranye ariko barakubwira ibyabo icyabatumye bagenda urabona yuko koko ari abantu ahubwo bafise umutima uteye ubwoba umutima mwiza jyewe navuga n'imboneka rimwe nicyo gituma nubanza kubabwira ati nubanza kubashimira ku gukora umutima bafise wo gukunda igihugu kuko bose babitumwa n'umutima wo gukunda igihugu mugabo ngiye kugaruka ku kiganiro ngirana nabo usanga bose bagenda bafise ikibazo kimwe murabona yuko mu gihugu cy'u Burundi hariho abanyeshuri baheza amashuri ugasanga barabuza akazi kandi sinovuga yuko ari ikibazo kiri mu Burundi gusa ni ikibazo kiri muri Afurika ni ikibazo kiri muri Europe kiri ngaha muri Amerika hariho usanga hari ibihugu birafise abashomeri benshi urumva sinovuga ko ari igihugu cy'u Burundi gusa ni novuga ni uko ari ikibazo amakungu asangiye kiretse gusa ko ari ibihugu bimwe usanga ubuzi bugoye kuronka kubera ubukene buhari rero nasanze abo ba bene wacu bavaho kubera benshi baba barataratagi kurondera novuga nk'icyo batunga ukuntu bobaho bakadangaza utuntu turiya na turiya ugasanga bakabona ko koko ata buzima buriho muri avenire yabo nacyo gituma bashaka kugenda nacyo gituma jewe nivuga nti nta muntu n'umwe nzigera cyangwa nubwigera mbwira ati warakoze ikosa kugenda na jewe nugenda igihe nuba ndiko ndashakisha ubuzima nta muntu umwe atugenda ni ukuvuga yuko atawo kwigira ababona ati mwaramenje kubera nagiye mu bihugu byo hanze nuvuga ni
kuba amaze kugaruka baciye muri ibyo bibazo umutima wabo umeze gute iyo muganiriye abagarutse bameze gute biyumvira iki
abagarutse nukuri benshi abo twavuganye no kuganira nke 99% kwijana baje badafise ya mahera bagenda kurondera kuko urabona agacotezo wakiriko hariya abaje batayafise ya mahera bagaruka bagaragara abandi baje barashyitse mu Burundi bakaba barayakoreye mubwo bagenda bayarukira Burundi malezima abantu bayarukiye bakayabarira abakayaje hama ntibashobore bagashika i Burundi bibaza ngo arakantu bagiye bararungika bagasanga nta kiriyo ibyo rero abo ba mama abo bakore twavuganye urabona yuko bafise agahinda nka kajya Serge Hippolyte yavuze barafise agahinda kuko bashika mu mibano mu mafamiye babona yuko ati we waragiye mugabo nta gice ufusura Kenya nkatwe ukabona kubera nzi yuko bavuga ko ari gukekeza bamwe ugasanga batanguye kubabwira ati waragiye ukora ibintu bibi wadandaje umubiri wawe ugasanga abo bantu baca biyugarana nka kurya Frere yabivuze bashobora guca biyugarana bakagwara novuga indwara y'akabonge kubera baguma babona ati jewe naragiye amahera narondera ntero nabonye ndagarutse noneho ndi umukene gusumba nabo na site ugasanga no kugenda aho uwo mufasha biramunaniye ko avuga ati noneho ninagenda barambona ko ari jewe noneho ninasohoka kuzuba abantu barantwenga ugasanga abo bantu babayeho bari mu buzima bubi ni naho usanga kenshi bishobora gushika ugasanga abantu bariyahuye kumbure Frere Hippolyte arashobora kubitubwira ugasanga bageze ahantu bashobora no kwiya ku buzima kuko baragira ahantu bakabona kuko kwata ku isi yugaye ko novuga nk'isi yubamye imbere yabo jewe rero abo nagiye ndahura nabo kuko urabona yuko bakenewe bakeneye gufashwa gufashwa kwa mbere kumvirizwa hanyuma mugabo nkaca ntumirira cyane cyane abagore bari muri diaspora ko bogerageza uko bashoboye yuko twofasha abo bamama kugira baronke novuga nk'umutahe kugira bakora akantu gashobora kubateza imbere icyo rero nicyo gikorwa kumbure ishobora kubabwira hanyuma njyewe ndi ko cyo gutumirira umuntu wese yobishobora kugira ade dushyire ingufu hamwe hanyuma dufashe abagore abo bene wacu bari mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo nabo bashobore kuronka icyo bagaburira abana cyangwa icyo bambara ibyo bintu cyo bari kikorwa kiza twaba tukoze so murakoze
kuri icyo nyene cyo kugerageza gufasha twavuze ko twumvise mu minsi yahera yuko Frere Manirakiza afise ikigo yafashije gutanguza mu Burundi utubwira ibijyanye n'icyo kigo bwa Frere
twari twarimbiye yuko novuga ibisata bivura indwara zo mutwe byoba byinshi hanyuma leta yari yagize n'umugambi w'uko rero byo kwiragira ibyo bisata hirya no hino mu gihugu cyose hariho naho ibitaro bitandukanye ibyo bisata bivura byari byaramaze gutangura hanyuma hariho n'amashyirahamwe rero yagiye aratangura kugira hirya no hino abantu bashobore kuvurwa kuko murabizi uko ingorane izo ingorane zo mutwe zitangura mu mibano hamba zikaduha gushukaho zigera kure rwose rero ubuhinga ni uko indwara cyangwa ibibazo byose bishobora gutera indwara zo mu mutwe byotangurira kumenyekana mu miryango mu mibano kugira nabo babibamo nyine bajya nyine babwire ijambo bavuga kandi babitahure bashobore no gufasha bene indwara ejo rero nk'uko nabikubwiye gusingira cyane cyane ku rwego rw'u Burundi kuko nako nakubwiye ubundi ku rwego rw'ino Iburaya aho njirijwe umuryango wa Frere mu rwego rw'Iburaya ariko rero nkabanjirijwe ni ukuvuga n'igisata bita mu Cyongereza international advocacy cyane no kuvuga ineza y'abantu muri iryo shyirahamwe ry'abafurira b'urukundo bita Fraternité Internationale ngerageza rero urabona icyo kwanjirijwe nicyo ku isi yose si mu Burundi gusa ni ukuvuga yuko njejwe novuga ineza y'abantu muri iryo shyirahamwe ku isi yose kuko ni iryo shyirahamwe niryo rikora ku isi yose rero ngerageza nk'uko swavisi yanyituye nkagerageza kumufasha kugira ndamuhe ibyiyumviro cyangwa novuga experience ifise muri ibi kugira nawe ashobore gufasha abandi ahari ninguko ariho ino nabandi banyitura nkabafasha kugira ndafite kuyumvira kugira ineza y'abantu cyane cyane muri kino gisaka cabagwaye umutwe gifite cyateye imbere mukeke nkubu turi ko turategura ino ku mukugogo buraya no vuga mu girundi sinde ni conference conference mu kwezi kuza kwa gatandatu izomara iminsi ibiri mugabo izoba aligne niko tubiga ku Zoom aho tu amashira hamwe atirima kitwagiye hamwe ino iburaya kugira tuvuge ibijanye n'ingwara zo mutwe mu bihugu byo muri Afrika bivuga igifaransa kuko jewe haheze imyaka 2 nagiye muri Burkina Faso aho twagiye hamwe n'abandi ibihugu byo muri Afrika bivuga igifaransa n'ivuga icyongereza tujya dusanga ibihugu byo bivuga icyongereza byo muri Afrika byaramaze gutera imbere cyane byaramaze gutera imbere cyane mu gisata cy'ingwara zo mu mutwe dusanga ibihugu bivuga igifaransa biracari inyuma gato hanyuma rero ngarutse ino iburaya nacyo ntangura kubibwira abandi ibyo nabonye kamba ndonka rero abafasha ubureyo hariho rero iyo conference icyategurwa izoba muri uku kwezi kwa gatandatu kuza turiko turasaba rero cyane cyane aho muri Afurika kugira bayandikishe ngo babe benshi kugira kazoba karyo ko kuvuko kwivugira twavuge twebwe ahubwo bashobore kwivugira rero ndi ko ndagerageza na mwebwe nzobarungikira iyo link kugira muce muja muje mwa ahubwo muvyumvirize muterere ibyumviro cyane ni urumva na kanyo nanjye ndonse iyo conference ko turayitegura iminsi mike yose izoba ihuje isi yose na cyane cyane turiko turasaba abanyafurika cyane cyane bari mu bihugu bivuga igifaransa kugira abaterere cyane ibyiyumviro ko niho twabonye ibibazo byo mu mutwe iby'ingwara zo mu mutwe bitara nubwo igisata kibafasha kitarateye imbere cyane urumva rero jewe ngerageza gufasha ku rwego novuga rw'isi yose ubusigire mu Burundi mugabo hagize n'ubuntere cyumba cy'iyumviro ku gihugu gifatwa cyose ndamuterera icyiyumviro kuko jewe se ndi w'Uburundi gusa ndi w'isi yose nk'umufurera w'isi yose naho ndi buraya n'umufurera w'isi yose kuko nihebeye Imana kugira ngo ashobore gufasha ufite ikibazo wese ku isi yose muri umuryango w'abafurera b'ubukuru ni ukuvuga ubuntere icyiyumviro wese ndamuterera kugira turabe yuko aho turi ntabe mu Burundi gusa nino cyangwa n'ahantu muri Amerika ariko batukumva ibiganiro cy'Abarundi gusa hari n'abandi bashobora kugafite ingorane zigomba gusa n'izi Swabisrat ariko aratubwira rero bazofatira kuri ibyo turiko turavuga kugira umwe wese aterere agacumu k'ubumwe umuntu wese azoba ariko aritanga kugira afashe ababene wacu bafite ingorane rero nanjye ndagomba ahubwo ndagushimire wewe udufashe kugira kino kiganiro ishimire n'uyu Swabisi nawe yafashe iki novuga yafashe iki gikorwa mu ntoki kugira afashe abafite ingorane tusaba rero n'abandi nk'uko abivuze umuntu wese ashobora guterera mu byiyumviro cyangwa mu buryo kugira turabe yuko ababene wacu bari hirya no hino bafite ingorane bogira ikibafasha kugira nabo baronke iteka nk'uko twese bimva dufite iteka aho turi hose mu byo tugejejwe n'ubuzima bwacu bw'iminsi yose.
Yego murakoze cyane rwose Furera Manirakiza. Tuvuze ku bijyanye no guterera ku isi yose Madame Kanyange icyo gitabo ari karandika ni igitabo kizokora ku bantu benshi kandi kigafasha abantu benshi kuko nk'uko yabivuze ni ikibazo kitavugwa cyane ariko kumbure ni igitabo kimara gusohoka kizoshikira abatari bake n'ibyo bibazo by'abakenyezi agiye gushiramo muri icyo gitabo intahe zabo zigiye kumenyekana ku rwego mpuzamakungu. Madame Kanyange icyo gitabo tucitege ryari hama kumbure utubwire bimwe na bimwe mu bice bizoba bigize icyo gitabo.
Ya murakoze Oriana. Yewe icyo gitabo ndiko ndandika bisa nuko cyaheze kigizwe no kuvuga ni n'amashapitre ibice bine. Igice cya mbere kivuga experience donke nagize mu bihugu mu gihugu cya Zambia aho nari nagiye mu buruhuko aho naciye mu ikambi y'impunzi bita Maheba hanyuma ibiganiro nagiriye n'abahari ingorane nabonye bafise hanyuma kivuga nyene icyo kiganiro nagiriye nabo bene wacu bari mu Bujumbura hanyuma bigaca bihaba n'akindi gice gikomeye gusumba cha chi novuga ni cegeranyo kijanye n'urugendo rwo kwicara mu ndege kuko twara nasanze nafashe indege mura n'abana grupe y'abagore bagiye mu bihugu by'Abarabu hama turaganira nabo barambarira ndafata n'ifoto zabo mugabo ntashobora gusangira n'umuntu umwe kuko sinabasabye ubuhusha kugira nsangire ayo mafoto mugabo naraciwe kugira amahirwe no kugakora amahirwe yo kuganira nabo bajewe nemera kuko bagiye bagiye kondera ubuzima hanyuma rero nkaca nshyiramo novuga ni agace gatonyi kerekana jewe ubuzima nasigayemo kuko narabahaye nimero yanjye ya WhatsApp ndababwira ati nimwashika mu gihugu cy'Abarabu murazumbwira ntuve ko mwashitse rero gushika uyu munsi n'abagore batandatu nicaranye nabo kuri ayo rukoro ahagiye Bujumbura nta n'umwe yigeze andondera ni ukuvuga yuko kumbure barabatse amatelefone bari bafise kumbure baratakaje nimero nabahaye mugabo gushika n'ubu ndacyaryama nibaza yuko abo bagore umunsi umwe nzosubira kubabona mugabo ndafise amafoto yabo narafashe icyo bita selfie turi mu ndege abo rero icyo ukuntu niyumva mu mutima gushika uyu munsi ndabisangira n'abazosoma icyo gitabo ndababwira ati umuntu nk'uko aba atanguye iyindi chapitre y'ubuzima bwiwe bushasha kuko uguma wiyumvira ati mbega bashikiwe n'ibiki kuko nk'uko kurera ipolite yabivuze bajye ni bene wacu cya wibaza rero igihe uba ufise mwene wanyu yagiye akaba utigeze kumenya amaherezo yiwe ntaza aguhamagare ntuze umenye ko yapfuye nuko atakiriho aho rero abo bagore twahuye mu 2019 ncamwumva imyaka yaciye rero nguma nize yuko Imana izosubira kuduhuza nkama nkazobabona icyo rero aho rero ndabishyira muri icyo gitabo ishapitse ikira kabiri ivuga koko iyi nyene ikituko turaganira iki nyene ubu buzima bwa none icyo bita modern slavery aho ndayandika nka ya novuga nkagira n'ubushakashatsi nkaza kuraba mu bihugu by'Abarabu uko modern slavery uko ibi bintu bifatwa nkaca nsanga ibihugu bimwe byo ku isi naho bikurikirana aya mategeko mpuzamakungu y'uko kingira agati y'akazi na muntu ibihugu byinshi ntibirakurikiza ayo mategeko niho rero ncangaruka nkandikira makete abantu bitwa ko bari ku butegetsi hejuru ubu ngiye ndiko ndategura kwandikira uyu muperezida dufise mushasha Joe Biden ndamwandikira ndamusaba koko yoshira inguvu canke igitsure ko novuga ni agira igitsure ku bihugu by'Abarabu kugira ngo koko ntibasubire gufata abo bantu baba bagiye gushaka ubuzi nabi nk'uko bariko barabigira kuko nasanze muri mu kiganiro nagiriraniye nabo babene wacu babaka amapasiporo iyo bageze kuri ayo rukoro urumva iyo bashyitse hajya nyine kuri ayo rukoro muri immigration baca babaka amapasiporo bagaca babagira kicara ariya ku ntebe murindire umuntu yakuguze urumva abo babene wacu baca babona benshi baca babona ko bagurishijwe iyo bashyitse kuri ayo rukoro nyene kuko bacabona yuko byayama bimwe bemererwa ibyo nita ama fake promises bagirigwa kwa taribyo niho benshi baca babona yuko twaragurishije niyo rero ncangaruka rero ibyo rero ni ibyo bintu shikira muri chapitre ya kabiri chapitre ya gatatu icya ija kuvuga ubuzima bw'aba bagore barimo bari hariya aho nagerageje kurondera abantu baba mu bihugu by'Abarabu kugira nabo bampe ikiganiro uko babibona hariya aho uko babona abantu iyo bamaze guhohoterwa ukuntu batoroka bakajya mu minwe ya polisi ikabapfunga bakaza kuva aho hantu bajyanwa mu yindi nzu batazi gushika naho bamwe barakubitwa bakicwa ibyo si ibintu by'agasisisa mu speciation rumuri kuko nibaza yuko mwese mumaze kubona amawudi atembera ku isi yose aho umugore cyangwa umukobwa bari kararira yicaye ku ibarabara mu bihugu by'Abarabu asaba amakungu ko yomutakambira abantu benshi bararungikira ama audio barungikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi basaba leta mbyeyi hariho n'uwabigize mu minsi iheze yari karasaba leta mbyeyi y'Ubujumbura kugira imufashe kwa guwowe ibyo byose rero nibyo nshyiramo muri iyo chapitre igira gatatu hamwe chapitre igira kane nza ku icyo bita kuvuga anditaye igituma ibi bintu byose biba ibi bintu cyo guhohotera gatina agateka kazina muntu ibyo ncanza gushiramo cha kintu twiga twese tukiri bato abantu batukuri abazeyi bo barabitsikundusha cha kintu twita ubuntu nkavuga rero ntiyaba abantu bomenya iyi filozofi y'ubuntu yavuzwe na Mandela yavuzwe na Desmond Tutu murabibona aho nda kuraba icyo Mandela yavuze muri igihe yari arigisha ubuntu Desmond Tutu kanabandi bahinga bagiye barandika ku buntu ubwo buntu rero twari dukwiye kubwigisha haba mu bana mu miryango kugira ngo kuko umuntu azi yuko afise ubuntu muri sa muri mu nsiguro yabo yogena ngo ahohote ubundi yogena ngo atume umuntu yirigwa atariye ngo atume umuntu amukoresha kubusa atamuhembye cyangwa amukoresha ntanamuhe n'akaruhuko urabona yuko koko ni uguhohotera hagati y'akazina muntu aho rero ngaruka nkaza kuvuga ibyo bintu byose nkaza kuvuga icyo kintu cy'ubuntu nshaka ko abantu batosoma igitabo nibaza yuko ari rekomandasiyo mvuga ko yabo abo bantu batoteje abo babene wacu abo barabu bazi icyari cy'ubuntu kumbure ujya mu mama ujya mukobwa bahohotera bakamubuza kurya ntibamuhembe bakamukoreshereza ubusa gusa bakamwugarana mu nzu ntibari kubikora ko bari kwibaza ati je nanjye sinubwo bigirira ibyo udashaka kumuntu yakugirira ntubigire ubundi nibyo rero nicamvuga muri chapitre ya kane nita nka conclusion mugabo nawe ni chapitre kandi nibaza yuko mu minsi nibaza yuko muri iyi ngingo bitangura nzokirungika ku bantu bashobora kumfasha kukiryohora neza kuko urazi ururimi ko ndabyandika mu rurimi rw'icyongereza ururimi rw'icyongereza ari ukubera atari ururimi rwanje nica ndabirungikira abantu bashobora kuzoryohora kugira agakosa karimo bagatosore hanyuma rero kumbure mu minsi iza bivanye n'ukuntu umwanya bitwara kugira bibiliye igitabo bizotwara bizoshobora kubahamagara cya gitabo
cyane rwose murakoze cyane rwose tuzashobora kubimenyesha n'abandi kugira ngo bashobore kumva ayo makuru y'abo barundikazi bariko baraca mu bihe bitoroshe bivuye muri icyo gitabo wafatiye umwanya ukandika ukanashobora kugira ubushakashatsi butoroshe ndashimiye mwese rero mwari muri kumwe natwe muri kino kiganiro muri isanga twizere ko mwahigiye byinshi mwahakuye byinshi mugiye gutegera byinshi ku bijyanye n'ibibazo by'aba bakenyezi n'abigeme bajya mu bihugu by'abarabu n'ibibazo bahura nabyo ukagerageza kuraba n'uburyo ugerageza kubafasha aho uherereye haba mu gihugu canke hanze yaho ndashimiye cyane rwose Frere Manirakiza Hippolyte ari mu Bubiligi akaba yarakoze mu kigo cyo kuvura indwara zo mu mutwe mu Burundi batazira kwa Logenti imyaka irenga 10 ubu ajejwe abafurera b'urukundo mu bihugu bya Buraya uwo mwari mwumvise nawe yari Madame Kanyange Suavis n'umuntu murundi kazi aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akurikiranira hafi cyane ibibazo by'abakenyezi n'abigeme bajya mu bihugu by'abarabu akaba ariko yandika igitabo yise Modern Slavery no kuvuga ubuja bwo mu bihe bya vuba agiye kuzosohora mu minsi iri imbere ndabashimiye mwe mwese mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro muri isanga cyo uyu munsi mwakoze cyane mwese mani baheza gito
radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu gushikiriza icyo tubona turayaga Radio Ijwi Rya Amerika yo yabaye.